Dabara mutse mwebwe mwese mwatuye kumviriza radio isanganiro uyu numwanya makuru mu kirundi avugwa kuruno murango muhinga bw'ivyuma ni Erika Dogo Jean Marie Mayonga ni wagiye kwashikiriza no makuru duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize umugwi wigenga ujejwe kurikirana gato ya kazi na muntu mu Burundi CMDH urashima ukugeneye ivyamamazo hamwe n'amatora byabaye kugamagarira abahiganywe bose kuzoshira aho intahe ishize muraje kuvyumva muri no makuru aho hari mu kiganiro urongo uyu mugwi yatanze komesha makuru nayo muri rijoro ry'uwa gatanu haratewe grenade ku rugo rwitwa rukurikiranya Onesfor mu pastori wa kabiri mu ishami rya Panikoti iyo grenade akaba atabantu yahitanye ariko imodoka yari mu rugo rugo niyo yononekaye navyo nimuraje kuvyumva muri ano makuru na mujanye n'uburimye umwimbu wa gatasi ngo yifashe neza kugeza ku 90% aho ni mu ntara ya Kirundo ivyo bishikirizwa na Leonidas Rivuzimana arongoye ibiro mu ntara navyo nyene ni muri ano makuru tayo bateguriye gusubira tubaye ikazi
sangwa muri sande kuri radio isanganiro
Ano makuru cyahere mujanye n'umutekano haratewe grenade mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu igihe cy'isaha zitatu zirenga ku minota 40 z'ijoro ku mutumba gatunguruza ni rubirizi komine mutimbu z'intara ya Bujumbura hari ku rugo rwitwa rukwirikiranya Onesfor mu pastori wa kabiri mu ishengero wa Panikoti iyo grenade akaba atabantu yahitanye kiretse ko hononekaye imodoka yari mu rugo rugo Pierre Nkurikiye muvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano aremeza amakuru akavuga ko pastori rukwirikiranya asanzwe aserukira imbere y'amategeko urunani rw'amashingiro ya Panikoti mu Burundi ngo yobazira indyane ziri mu ishingiro rya Pentecoste akamenyesha kandi ko inyamiramabi zamaze gutangura amatoza kugira ngo abo kwagirwa n'ubwo bubisha bafatwe bashirwe imbere y'ubutungane umugwi wigenga ujejwe gukurikirana agateka kazira muntu mu Burundi CNDH uvuga ko ushima ko n'imyamamazo hamwe n'amatora byarabaye mu mutekano nayo abariko bahiganwa ngo bakubahana mu iganiro ya haya mesha makuru urongoye uyu mugwi Dr. Sixte Vinyini Muraba amagarira bariganywe kuzoshira aho intaye ishize bemere ivyavuye mu matora nayo kubagiye barahagarikwa mu gihe cy'amatora akavuga ko imvo zo guhagarika umuntu ari nyinshi tumukurikire
ibintu byo gufatwa umuntu agafungwa ni kimwe mu bintu bikorwa iyo hari ko haraba amatohoza hanyuma izego zitandukanye zirafise ingene zigira amatohoza hari gihe bafata umuntu kugira ngo bamukingire hari gihe bafata umuntu kugira ngo bakingire abandi bantu bari hafi yiwe hariho n'igihe bafata umuntu kugira ngo bamubaze by'ukuri ivyo bamwikekako nico gituma ari ibintu bisanzwe cyane ko hagira abantu bafata nibaza ko muhora mubona niyo ariko arakinwa imipira hari abantu benshi harashobora kuba igihe bimeze nk'akajagari ugasanga umuntu baramufashe icyo dukora gusa twebwe duca turaba yuko ingendo byafashe ikurikije amategeko nico gituma duca dukurikira kugira tumenye yuko abo bantu by'ukuri icyo bafatiwe aricyo kuko iyo umuntu yagiriye icyaha araheza akagihanirwa kandi gushika ataracagira icyo cyaha aguma yera ni nacyo gituma twavuze ko ariho ahantu henshi twafashije kugira abantu benshi barekugwa ronko muri Bujumbura rirare ahitwa mu Ruyaga ndazi ko twafashije kugira harekugwe abantu barenga 204 gutyo hariho ahandi kandi muri Bujumbura rirare naho nyine dushobora kuba twarafashije abashika kuri 4 baravayo igitega gutyo nyene byaragiye biraba mu gihe tubonye yuko by'ukuri icyo cyafashe abo bantu kitari gikwiye kugira ngo bagume bafunzwe twarashobora gushikira inzego zitandukanye kandi duce tumenya ko natwe byabo twarazi ariho bamwe wasanga basa n'abari kubaragira icya mbere bakanaciyemerera nuko akarorero nk'abantu basambuye umurima w'ibiharage muri Gitega nk'abo bantu bariyemerera icya ariko igikuru nuko turaba yuko ubutungane bwakoze kujya ibintu bitegeza kugenda kukijanye nuko abantu boba bafashwe arabo mugambo umwe nibaza ko uwo bayavuze yarihenze cyane kuko mu bintu tujya gukora turaja kuramutsa abafunzwe nibaza ko ari hake twaba twarigeze dusanga abantu bo mu mugambwe umwe no guha akarorero duhere ngaha mu kabezi twasanze hariho abimigambwe myinshi itandukanye tugiye itangara muri Ngozi naho nyine twasanze ari imigambwe itandukanye ahubwo n'icyatunezereye twasanze hariho n'abantu bamwe mu nzego zitwara bafunzwe harimo n'abari mu mugambwe wo kubutegetsi
Amakuru yacu tuyabandanize mu bijanye n'ivyamatora ibitigiri mfata kibanza ku vyavuye matora vyabonetse mu makomini yose yagize intara ya Cankuzo byo bitangwa na Valerie Serushaho warongoye mu gujejwa matora mu ntara ya Cankuzo byerekana ko mwayo matora yitabwe ku rugero rurenza ibice 80% mugamwe CNDD-FDD ariwo uzi imbere ku bice bya baba 70% ugakurikirwa na CNL ku rugero rw'ivyijana bya baba 24 igisigaye ni ukuraba ko ibitigiri vyashizwe hamwe bivuye mu makomine bihura n'ibiri mu byegeranyo byahawe abaserukiye imigambwe ku munsi w'amatora gutyo hatangwa icegeranyo ku rugero rw'intara kizoshirwa ku mukono n'abaserukira abahiganywe mu iyo ntara nko muri senere bakemeza ko batumwe ko kuraba ico cegeranyo babona kuhari utwo userukira uyu mugambwe yise udukosa twokosorwa ku rugero rw'amakomine imbere yo kubitera ku mukono n'inkuru tubaza Dieudonné Nzeyimana yari yakoreye mu canguzo ku runani rw'amaradiyo
mu ntara ya canguzo abatoye bari mu rugero kurenga izije na 85 biharuro cy'ifata kibanza cyo mu makomine yose byaza bizwi imbere y'isaa 6 ku munsi wa 5 umugambwe SNDD FDD ukaba haba ku matora y'umukuru w'igihugu aya bashinga amateka n'abahamunuzi bamakomine warufisa amajwi yababa ivyijana 70 umugambwe SNL ukagira amajwi aharugwa mu vyijana vyababa 24 abandi bahiganywe bagiye baronka amajwi ku rugero rutandukanye nko ku matora yo mukuru w'igihugu Iprona yari ifise ivyijana birenga gato 6% kira Burundi 1.9% abigenga Francis Rohero na Dieudonné Nahimana ntibashoboye gushikana 1% co kimwe rero no mugambwe Sahwanya Frodebu nkuko tubibona ku biharuro vyatanzwe n'umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Cankuzo Valeria Serushau arongoye uwo mugwi akavuga ko abaserukira imigambwe canke abahiganywe bahamagarirwa urabako urupapuro urushigwako icegeranyo c'ivyavuye mu makomine yose gihuye n'ivyo bari biteze baravye vyegeranyo vyahawe ababaserukira ku biro vy'amatora aribo ba mandataire politique Lamec Nibigira aserukira Senere ati koko natumiwe mugu w'intara ujejwe amatora hari utwo yise udukosa twabereye mu makomine ngo bazokosora ashire ku mukono mucanguzo Dieudonné Nzeyimana radio Isanganiro
Isanganiro
Amakuru tuyabandanize mujanye n'ivyindero gukabura umutima wo guhiganwa no kurondera impano z'ibiharuro mu banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye ngo niyo ntumbero yiganwa mu cigwa c'ibiharuro Olympiade Panafricaine de Mathematiques iyo higanwa rikaba ryatunganijwe mu gihugu cose mu bibanza 4 mu ntara ya Gitega I Bururi Bujumbura Meri hamwe na Ngozi I Bujumbura cakorewe ku ishure Saint-Esprit akaba hitavye amashuri 11 yo muri Meri na 2 yo mu ntara ya Bujumbura tubandanye ano makuru mu bijanye n'imibano ikoreshwa y'ikarata y'ishiramwe mituwere rivuza abakozi ba leta mu bitaro by'Imutoyi muri komine Bugendana aho ni mu ntara ya Gitega kuva mu ntango z'uno mwaka ngo ryarazaniye akarusho ibyo bitaro bivugwa n'umuyobozi wavyo amenyesha ko ariko ko atari akarusho k'amafaranga mugabo ko ari ukuvura abagwayi bivuza kuri ibyo bitaro bakoresheje iyo karata ya mituwere bakabashima ko ngo tuma bariha amafaranga make yo kwivuza ni inkuru tubaza mugenzi wacu akorera mu ntara ya Gitega
muganga niko bamye Joseph warongoye ibitaro by'Imutoyi biri muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega amenyesha ko akarusho ivyo bitaro bironka mu kuvura abagwayi bakoresha ikarata y'ishiramwe mitiwere rivuza abakozi ba leta gafatiye hanini kugushira mu ngiro igikogwa cyo kuvura abantu iryo vuriro gishinze muganga niko bamye Joseph wabona ko iyo umugwayi yavuwe yari kuri 100% agaca ariha 200% ayandi akarihwa n'ishiramwe mitiwere bituma ubutunzi bw'umuryango ubugira kunguko
ngo ariko ari akarusho atari akarusho k'amafaranga cyane cyane kubera twebwe hanini ntitudandaza tufasha abagwayi akarusho ka mbere ni uko ihangiro ibitaro byihaye byo kuvura abantu no kuborohereza mu buryo bwo kwivuza twatseko turabishikako niho karusho kanini ibitaro biba bironse twasanga ari umugwi w'abantu benshi bafite uburenganzira bw'uko boroherezwa mu kwivuza kandi ugasanga ku kwezi baguma bagatwara amafaranga ya kotizasiyo ariko bageze ngaha ikarata ntikore nicyo cyari kibabaje
ku ruhande rw'abagwayi barashima ko ubu ivyo bitaro vyakira abagwayi bivuriza kuri iyo karata y'ishiramwe mitiwere
vyaratunezereye cyane kuko bica bituma amafaranga turiha agabanuka kujanya nuko wataura wakira mituwele nga kukubwa kawabara fashe umandiro kwa ikoresh kuyakira kiwaza kwa likino chiza chane gos ubundi ahawa tabikulikiza vila turusha chane
ichatu mye ivyo vitaro viva vila bangira kwa kira ikarata ishira mwe mituwele ribuza wakozi bareta nuko ngo ijoshira hamwe jate wa kubariha amafaranga abanywa nyubajo baba vivujeko aliko umungo ribariha kugihe nuko vishikirizwa na muganga niko bamye Yosefu arongo ivyo bitaro vy'Mutoyi igitega Jean ibwira ku bwa radio Isanganiro
Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro
Dukubitire mu ntara ya Kirundo aho umwimbu w'agatasingo wifashe neza ugeza ku bice birenga 90% muri iyo ntara nkuko bivugwa na Leonidas Serivuzimana arongoye ibiro mu ntara y'uburimyi n'ubworozi no gukinga ibidukikije muri iyo ntara agasigura ko zimwe mu mvuzi zituma ibiharage bizimba muri iyo ntara ari uko ari ntara ngo yimbura imbere y'izindi izindi zigaca zikora ko mukuza kuwagurira ibiharage aho ni mu gihe ibiharage bya bimaze iminsi bigugwa amafaranga 2000 ku kilo uyo jejwe vy'ubworozi n'uburimyi muri yo ntara agahamagarira abarimye kutamarira umwimbu mu masoko iyo nkuru tukaba twikisha mugenzi wacu Agnese Ntawo Mpagaze akorera muri yo ntara ni nayo nkuru iciye isozera ano makuru nkabansuye kubashimira mwebwe mwese mwaduteza amatwi nkashimira na Eric Adogo yari kwafasha mu hinga bw'ivyuma Jean Marie Mayongana bashikirije suri ndayifurizagira umunsi mwiza murakoze